ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza twese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wansi kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umurwi severe ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira mu Burundi.
Ibiro by'inama nshingamateka nibyo byavirizwa kuza bakatubwira ati burya rero byifashe ukuntu. Mugabe icyo tumaze iminsi tubona ni uko baca bagenda muri telemanase y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza.
Uyo ni Agaton Rwasa arongoye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu Burundi hadutse indwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashyitse ku masezerano n'u Rwanda $310,000,000 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine bujanye ingano muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashyitse ku masezerano n'u Rwanda $310,000,000 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Mu itangazo FMI yavuze ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda witezwe kuzazamuka kuri 6.8% muri uyu mwaka wa 2022. Mu kwezi kwa gatandatu bari biteze ko uwo musaruro uzazamuka kuri 6%. Amasezerano ya $310,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda yumvikanyweho n'abakozi b'ikigega mpuzamahanga cy'imari n'u Rwanda azagomba kwemezwa n'urwego rw'ubuyobozi rw'iki kigega. FMI yavuze ko intumwa zayo n'iza Leta y'u Rwanda zaganiriye ku mavugurura y'ingengo y'imari n'uko iyo ngengo yashimangira politiki y'ifaranga n'iyo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19.
Urakoze Jenny. Leta z'umuzi Amerika uyu munsi iratangwa gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Guverinoma ya President Joe Biden yatangaje ko abantu bose baje muri Amerika n'indege baturutse muri Uganda cyangwa abakandagiyeyo bose mu minsi 21 ishize bagomba kururukira ku bibuga mpuzamahanga bitanu byonyine gusa: New York, Newark, Atlanta, Chicago na Washington. Bazajya bahasanga abakozi ba CDC, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, kugira ngo babanze babapime. Kugeza ejo kuwa kane, nta muntu n'umwe uzwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yaba yaranduye Ebola. Nta n'ikindi gihugu kizwi kugeza ubu Ebola yo muri Uganda yaba yaragezemo. Ariko CDC ivuga ko ari ngombwa gufata ingamba hakiri kare. Leta ya Uganda yatangaje bwa mbere ku itariki ya 29 gushize ko Ebola yabonetse mu karere ka Mubende. Kuva icyo gihe, OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko abantu 63 bamaze kuyandura muri Uganda, 29 muri bo yarabahitanye bitaba Imana.
Urakoze Thomas. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine ku kivuko c'ibahari yirabura ca Chermomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine wabitangaje uyu munsi kwa gatanu yavuze ko muri iyo programu Ukraine izohereza amatoni 150,000 muri Ethiopia, muri Yemen no muri Afghanistan. Ingano za Ukraine zarabuze kuva intambara itangiye mu gihugu bitewe n'uko ibyambu by'inyanja y'umukara byanyuzwagaho imizigo byafunzwe bigatuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka ku isi hose bikanateza ubwoba bw'ibura ry'ingano muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Ibyambu bitatu by'inyanja y'umukara byongeye gufungurwa mu mpera z'ukwezi kwa karindwi hakurikijwe amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine bafashijwemo n'umuryango w'abibumbye na Turukiya. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine ejo kwa kane yanavuze ko miliyoni 6 n'ibihumbi 400 by'amatoni y'imyaka byahagurukiye ku byambu bya Ukraine biciye muri aya masezerano.
Murakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mu bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, mudusange no kuri internet we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri YouTube na Facebook vewa radio yacu. Mukanya amakuru mu karere ka Afrika yaga binini. Lika ya makuru rero tuyatanguye mu Burundi, hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zipfa hagati y'iminsi 3 n'5. Ni inkuru twateguriwe n'umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Yves Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo ndwara yica ingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya Bururi, Muyinga, Gitega na Rumonge. Ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe n'iyo ngwara harimo kubura kayabagu, gushuha cane, utudomagu dutukura ku nda, amaso agatukurira n'ubwoya bugashinga, ndetse akaba n'izinanirwa gutambuka. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa 10 umwaka 2022, aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116, muri izo izishika kuri 70 zimaze gupfa. Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, yabitangarije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu.
Iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi, Kibimba mu ntara ya Gitega, Ryama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge. Aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116, muri izo 70 zikaba zarapfuye. Iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Mumonge, aho hapfuye ingurube 11.
Imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icizo mpfu ziriko ziravako hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara yariyo. Umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, Serge Nkurunziza, amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nk'uko ibipimo bibyerekana.
Bafatiye kuri ibyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa birwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura cyangwa muryama. Ingwara ya mutuku y'ingurube n'indi ngwara yitiriwe ojeski. Ariko ibipimo vy'ibanze vyakozwe mu laboratoire hisunzwe izo ngwara vyerekanye ko atarizo.
Abanyagihugu mu bice bitandukanye muri izo ntara zirangwa mu iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko amakenga ari yose kuko batazi iby'iyo ngwara. Basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona.
Aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta bicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo icyo kibazo gifatwe mpiri, gifatwe mu ntoki, barabire hamwe iyo ngwara yariyo, barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca.
Duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura.
Kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu, ubushikiranganji bwamenyesheje ko hafashwe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube mu duce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo.
Bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumba iyo ngwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigera. Kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ngwara yibonekeje. Imiti yarategekanijwe kandi yajanywe aho hose bikenewe.
Abarozi b'ingurube na cane cane mu duce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi. Ibyo nabyo ivyo birimo guha amazi ibyo bitungwa no kubisuka ka amazi mu gihe hari ubushuhe ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ngwara bifa mu gihe cy'iminsi 3-5 nkuko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganje mu kwirinda kwako karanda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu ubushikiranganje budejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanyije n'abajejwe intwaro bwamenyesheje kuruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga bihagaritswe guhera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo mu kurindira kwitohoza iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratoire yerekana ibijanye n'iyo ndwara iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga 2 mu Burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley leta y'u Burundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku 113 hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi 2 Cherive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika i Kigali
urakoze Cherive tukivuga ku Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutitsi wanse kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umunwi severe wo kumenya kuri no kurekuriranira n'inkuru twategura ibintu mugenzi wacu Loge uri Kaneza
abatoremejwe n'inama nshinga mateka hari abashinga mateka bo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe nabo mugambwe y'Pronam kiretse umukomiseri umwe yaturuka mu bwoko bw'abatwa yasubiriye waroye mu nama nshinga mateka ya se abandi bakomiseri bose nabahoramwo uwo murwi wagumanye kandi umukuru wawo Pierre Claverndayicariye yicariye yahoze yatwara umurwi w'igihugu utunganya amatora seni abakomiseri ba Severe Ndwi n'abahutu batanu bakaba batutsi mu gihe umwe ari mu bwoko bw'abatwa kwa komiseri 13 kandi umwe n'umupadiri babiri na pastori hakaba n'uhagarariye abayisilamu kumuhinga mu kuri uyu wa gatanu agatorwa asarongo mugambwe senere wa kabiri ufite abanywanyi benshi mu nama nshinga mateka yaha ikiganiro bamenyesha makuru ku murwa mukuru butunze Bujumbura sigura icyatumye we n'abashinga mateka b'umugambwe wiwe banse kuja mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ahabereye ibikorwa byo kwemeza abakomiseri ba Severe
ibiro by'inama nshinga mateka nibyo byabwirizwa noneho kuza bakatubwira ati burya rero yifashe kunuko mugabe cyo tumaze imisi tubona nuko baca bagenda muri teremanaso y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza inama nshinga mateka isigaye yabaye nk'ikintu cyo guhuma amaso abantu bemeza abantu yuko ibintu byakozwe mu muco byakozwe ku mugaragaro byakozwe n'abaserukira abarundi bose mugabe ingingo ari ingingo yavuye mu mugambwe
umukuru mugambwe senere yagarutse kuturorero twerekana ibyavuga twabaye mu kiringo kitarenze ukwezi
abyo bakoze ngo bagenye abaca mu nama nshinga amateka y'akarere amazina batundikiye hariya muri permanence yabo yagiye kuri tweet n'ibikorwa mu nama nshinga amateka bitaratangura iyo yaje kugaragara ko iyo yemeje tutora abakomiseri bo muri CNDH iyo umuntu yaza akavuga akaranga kiwe wamugereranya n'uwundi ukumva ati uyu koko uyu arabikwiye mugabo uyo boza ano kwa bikwiye akabura amajwi kandi kugira amana kibi bikorwa no mu wundi buyobozi mu makomine mu bucamanza
amenyesha makuru yifuje kumenya niba rwasa atabona ko abanywanyi b'umugambwe wiwe bazogera aho barambirwa no kubona aho bitoreye kubaserukira abama biyonjorora hageze ibikorwa batumwe
Jesse nibaza ko barundi bazohava baducira urubanza ko tutagomba gukora ibyo badutumye ahubwo buke bukibazotahura yuko ibyo byose senere kuye gushigikirwa kugira ngo intwaro yisunge amategeko n'amabwirizwa y'igihugu aho kwisunga karanga mutima kumugambwe
umurwi Severe uje rukuri no kunywanisha barundi uri mu itekanywa n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara y'umwaka wa 2002 kuvushingwa waragijwe kenshi kuhengamira ku ruhande rw'abahutu ukirengagiza amakuba n'amahano byashikiye mu bwoko bw'abatutsi abivuga bishimikiza cyane cyane byo mu rwego y'umaze iminsi ukora aho kuva mu 2019 watanguye kuzura ibisigarira by'abishwe mu 1972 mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi yamarukirengagiza kuja mu bibanza baburangiyemo ahatawe abatutsi mu binogo rusangi mbere hamwe hamwe wagirizwa ko n'ibinogo by'abatutsi ubyitiranya n'iby'abahutu nk'uko Emmanuel Ntunziza umunyamabanga wa ase Jenoside Canada byiganijwe rya Amerika
twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramwo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1903 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu 1972
Mumpera z'umwaka uheze inama nshinga amateka yemeje ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 72 ariho nyabwoko. Icyo gihe yari maze guhabwa raporo n'umurwi Savere yerekana uko bwakozwe n'uko bwateguwe. Nyuma y'amezi atanu mu kiganiro kiba cyambere n'abanyeshamakuru, Perezida Ndayishimiye yabisubije ibuti asigura impamvu leta idashobora kubyemeza avuga icyatumye ibangira.
Hari abacabaza bati none ko Severe yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko yagiriwe abahutu ko leta atakivuga uraraba none igihugu congoka iki barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozo bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ninyuma yo gutangaza ko bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko, mu rwisaza nta bundi bwicanyi uribanda ko matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange ivyavugwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo babuzi ko eroje buri kaneza iri rya Amerika.
Tuzagushimiye Roje. Mu Burundi kandi Banki Nkuru y'Igihugu yafashe ingingo yo gusubira kurikurira amazu yo kuvunjirizamo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Clavera Nyamuru.
Ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka ibiri. Kuri uyu wa gatano, umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziherekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Dieudonné Murengerantwari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho.
Kuvubu abantu barongikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkeremwe. Bwa kabiri, ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho.
Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2022 abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa. Ubu kuri bo akamwemwe ni kose kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro. Ubu ni umwe mu bavunjaji bakorera mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twakora twishike katuma ritakora akazi neza. Umuntu wari wose ingenzi tuwe imva amahanga tuzoshika vuga ati ngiye kuvunjisha muri biro shite cyangira aha naha naha tabanda guturatura.
Ingaruka mbi zari zatewe n'izo ngingo harimo niyo kubuza ko umuntu ari mu Burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konte yiwe muri banki canke ku buhinga bwa Western Union ni nyinshi. Gabriel Banza Witonde umwe mu banyepolitiki akiri muto atwara umugambwe APDR yiganiye Ijwi rya Amerika kwa rubusuma bwasa nuko bwahawe indaro aratanga karorero azi neza.
Umuntu arungitse nk'amadolari 10,000 muri banki cyangwa muri BRB basanga baguhaye $21,000,000 ariko ku masoko yande abita marché noir wasanga ari $34,000,000. Urumva rero ku madolari 10,000 gacha bagutwara $13,000,000. Benshi bahitamo kuja kuyatorera muri Congo, muri Tanzania, eka mbere no mu Rwanda. Ugacha mbere ku Burundi ugacha bura amafaranga mva makungu kumbe bayatorera mu bindi bihugu. Ikindi cyari gize ikibazo no kwasanga kwa aya masoko bita marché noir harabayavunja benshi kandi batari yikore.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Kumana atwarishije ame by'ubutunzi Parsem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu naho impinga ikiri ndende kuri ico kibazo.
Yego amadovize yari yabuze kubera ibijanye niyava ibyo dushorera hanze ifashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tunga ashobora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha. Mugabe ikintu cyari cyaratangaje hati hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umu gushaka kwizizira ibintu byo gutunganya ikibazo cy'amadovize kumbure ku nyungu zako. Ni ukuvuga yuko umwidegembyo mujyanye n'amadovize usubira ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwikawa canke n'ibiki acasubira kwinjira mu mwidegembyo abantu bakagira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte BRB yizuba yaronzoheje ishobora gusahiriza ku masoko
ishami rikomere rigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta ryojo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa. Gabriel Ofiri atwara Oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu.
Abantu bafata ingingo mbi nk'izi zigira nabi igihugu ugacume ngo ni ibintu bisanzwe ntibikuye kuzabiraherera ngaho nabone bakwiye kuzabarabibazwa kuko hari amategeko ahari ibyo nuko zabarabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo bakwiye kugira ngo abashigikire abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke.
Ibanye nkuru y'igihugu cyo Burundi yahamagariye nabandi bifuza gucira imita yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Cyeklaveni nkuru Kigali ku bwijwi rya America.
Igira hirya ariko madam. Niki uhinyegera ariko? Abanyabugongere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe bugo.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi bimuhumuruka man.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Wiki. Ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Do kubitire muri Uganda Lieutenant General Kayanja Muhanga yari umuyobozi w'ingabo za Uganda zarungitswe mu gikorwa cyo kurwanya umurwi ADF muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko asize bageze ku migambi yabo yose. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Inshingano nsha za General Muhanga zazanye n'izamurwa mu ntera mu gisirikare yavuye ku ipeti rya General Majoro agirwa Lieutenant General mbere yo gusezera ku kazi kasanganywe muri Congo ko kuyobora ibikorwa by'ubufatanye hagati y'igisirikare cya Congo n'icya Uganda kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. General Muhanga yabwiye abanyamakuru ko ADF imaze kuneshwa.
The ADF has been defeated in most of their main camps where they had stayed for decades in eastern DRC.
Ati ADF twabatsinze mu nkambi zabo nkuru aho bari bamaze imyaka 40 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Itumanaho ryabo twararisenye kandi imiyoboro yabo yo gushaka no gutunga ibikoresho n'abarwanyi nayo twarayisenye. Muri rusange intego zacu tumaze kuzigeraho. Turi mu gice cya gatatu cyo kurangiza akazi n'intego zacu zose. Nyuma yaho niho ibikorwa bizahagarara. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Uganda General de Brigade Felix Kulaije avuga ko nubwo ubushobozi bwa ADF bwagabanutse ku buryo bugaragara nta gihe ntarengwa cyo gusenya burundu uyu mutwe kizwi.
Aho bigeze ahenshi tubwiye amahoro abishe abandi barafashwe kandi bya Uganda n'iya Kongo zasubije bushashya ubwumvikane kugira ngo izo operations zikomeze.
Ariko hari amakuru yuko ADF gikomeje gutera ibibazo muri kare ya Gakene ijo bundi ngo bayisha abantu barenga kuri 15.
Erega iyo urwana inyeshyamba ufite amahirwe abiri. Inzira ya mbere abaturage kubashyira ahantu hamwe ukabarinda hanyuma ugashaka inyeshyamba. Inzira ya kabiri ni ukubareka mu byaro nk'uko bameze inyeshyamba zikajya zica hagati yanyu zikica abantu. Kuko nibwo baba bari babiri inyeshyamba ziri babiri batatu bakungahonya umutekano mu cyaro.
Ubwo rero ibikorwa byo kurwanya guhasha abaterabwoba ba ADF buherutse kuvugururwa bishatse kuvuga ko igihe mutazi igihe bishobora kuzamara.
Inyeshyamba ntibazi barira ibihe ariko kuko turwanira mu gihugu kitari cyacu nyine baduha igihe gito bareba bigikeneye ko dukomeza bakawongera iminsi.
Si ubwa mbere ingabo za Uganda zije muri Congo kurwanya izo nyeshyamba uko zivuye muri ubwo butumwa uyu mutwe urongera ukisuganya ukongera gutangiza ibikorwa byawo. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'ingabo za Uganda niba badakwiriye kugana inzira y'ibiganiro n'uyu mutwe kugira ngo ikibazo kirangire burundu.
Tuganire uko bakwiye kwica abantu
oya kubahagarika kubavuga ibibazo byabo bafite bikemuke barike gukomeza kwica abantu
ibibazo byabo barashaka gushyiraho ubuyobozi bwa Gisilamu ubuyobozi bwo muri Uganda itegeko shingirwa ko gutazagira idini bigamiyeho icyakabiri ADF fatanya n'abaterabwoba ba Islamic State uzitangiye kuganira bazaje bica bangahe tutangiye kuvuga ko muzica bangahe twakwemera bangahe
ndumva
n'umuntu agenda yumvikana kandi igihugu cyose
Lieutenant General Kayanja Muhanga yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ubwo Perezida Museveni yirukanaga umuhungu we General Muhozi Kinerugaba kuri uwo mwanya nyuma yuko yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko Uganda ishobora gutera Kenya igafata umurwa mukuru wayo Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri ibi byaviriyemo Perezida Museveni kwandika urwandiko rusaba imbabazi Kenya n'abanyakenya anashinja umuhungu we kwivanga muri politiki z'ikindi gihugu Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri kumra bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise unaho n'umwanya wo kwashikiriza makuru inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda amakuru dushikizwa na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ari I Kigali mu Rwanda.
Mu mpira maguru ejo kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya n'umukino ubanza w'intera ya kabiri birushanwa ryo guhatanira igikombe kimuza amashyiramwe mu mpira maguru muri Afrika Coupe de la Confederation uyu mukino uzabera kuri stade Huye Butare guhera saa 9 nyuma yo mukino ubanza hazakurikiraho umukino wo kwishyura uzabera muri Libya ikipe zashobora gusezerera indi hagati ya AS Kigali na Al Nassr izatombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe yabaye mbere wayo Ligue des Champions ku ntera banze irushanwa ry'impuzo amashyiramwe umupira maguru muri Afrika ikipe ya AS Kigali yari yasezereye ikipe ya Telecom yo muri Djibouti tukiri mu mupira maguru mu mpera z'iki cyumweru harakinwa irushanwa rigamije gushyigikira ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda irushanwa rihuje amakipe ane ariyo Kiyovu Sport Lyon Sport Mukura Victory Sport na Musanze FC kuri wa gatanu muri irushanwa rya Made in Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport yahuye na Mukura Victory Sport guhera saa 10 uyu mukino ukurikirwa n'uwa Lyon Sport na Musanze FC watangiye mu kanya saa moya n'igice z'umugoroba iyi mikino irimo kubera kuri stade ya Kigali Inyamirambo amakipe aza ko yatsinze kuri wa gatanu azahurira ku mukino wa nyuma ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu nawo uzaba ku cyumweru guhera saa 9 muri rushanwa rya Made in Rwanda hari amakipe abiri y'ibigugu hano mu Rwanda atagaragaramo ayo ni AS Kigali ikiri mu rushanwa ry'impuzo amashyiramwe umupira w'amaguru muri Afrika hakaba na APR FC yahisemo kwivanamo nubwo yari yatumiwe yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize ya makuru twabwiye ko kiga muzamakungu c'amafaranga FMI uyu munsi ku gatanu cavuze ko abakozi bacu bashitse ku masezerano n'u Rwanda imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu twabwiye kandi ko Leta z'Ubumwe za Amerika uyu munsi yatanguye gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda ubwato bwa gatanu bwateshejwe bwakoteshejwe n'ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi PAME bwahagurutse buvuye muri Ukraine ku kivuko cibahari yirabura ca Chornomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia twabwiye kandi ko mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushyanje bujejwe urimye ubworozi n'idukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zipfa hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5 Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro mwatwateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turabashimiye kandi nabashimiye na ingenieur Joe yadufashe mu yabwivyuma. Tukadushimiye na Nadia yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi. Turashimiye kandi na batunganije ikiganiro. Ibiganiro by'umunsi byari bihagarariwe na Edi Rwema. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutse amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika. Mugire umugoroba n'ijoro ryiza mwese.